mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye Eugenie Mukankusi, nongeye kubasuhuza mbaye ikaze kuri radio yanyu. Mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda, naho mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2.
Kumbuza umutekano baragira imisako nyene bagasabana n'abantu babayeho batarabe abenegihugu baho ata pasiporo ata resepase umva atakinda kibaho uburenganzira bwo kuhaba bagasaba birukana rero bo barone babanza gufungwa.
Uwo ni Madame Niyonkuru Letitia, ni umustanteri wa komine Mabanda mu ntara ya Makamba, aho abarundi birukanwa muri Tanzania baca basubiye mu Burundi. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye harimo iyerekeye lisansi yabaye ingume mu ntara z'amajyaruguru y'Uburundi, turazigaruka ku buryo burambuye mu kanya muri aya makuru yibanda ku Burundi. Ntimucikwe kandi na cya kiganiro Ntorere Kazoza, mugume ku maradiyo yanyu. Abarundi bajya gukorera amafaranga mu gihugu cya Tanzania basaba abategetsi b'u Burundi kuvugana n'abategetsi ba Tanzania kugira ngo abo Barundi ntibajye bahohoterwa bagiye gupagasa. Ibyo babisaba mu gihe abarundi 80 birukanwe ku butaka bwa Tanzania bavanywe muri za kasho. Abo Barundi bavuga ko abatanzania bidegembya uko bashatse mu Burundi, ariko abarundi ntibidegembye gutyo muri Tanzania. Abategetsi ba komine Mabanda mu ntara ya Makamba, aho abo Barundi banyura bataha, bavuga ko abo Barundi bafatwa kuko bashaka kwidegembya muri Tanzania kandi nta mpapuro zibahesha uburenganzira bafite. Mugenzi wacu Fidel Antoine Nsabimana adufite inkuru irambuye.
Abo Barundi bavuga ko bahohoterwa, bakibwa, bagakubitwa ndetse bakanafungwa, benshi baba bagiye gukorera amahera aho barima mu mirima y'Abatanzania. Twabaje bamwe mu Barundi baherutse kwirukanwa ku butaka bwa Tanzania nyuma yo kurekugwa mabohero aho bari bafungiwe muri Tanzania, baratubwira uko bimeze.
Kwinjira biroroshe, kwinjira birashoboka bakakureka ukinjira, ariko bakubonanye ije kibare bakagitabura kugira ngo baronke uburyo bw'ukuntu ubakorera mu mirima yabo, kuko bafite imirima minini minini bagashaka ko ugenda ubakoreye. Babanza kugufunga bakagushyira mu igereza kugira ngo bagukoreze uko bishakiye, uzoveho umaze ayo mezi y'igifungo bagukatiye.
Twebwe barazi no bafise amakinga, twe tugenda hariya amakinga tuyafise bakatwa kagasigara hariya mugabo, twebwe bagiye none amakinga bayasubira inyuma atara kimwe batswe. Twebwe ubu none aho bugiye mu isoko bagufata kuri umurundo ukambuga ibyo ufise, mugabo bagiye no baratembera bakagenda.
Abo Barundi barasi cyo basaba abategetsi b'u Burundi.
Leta y'u Burundi yarikwiye gukora ikintu cyo kuvuga yuko bavugane n'abatanzania kungene abarundi nabo bagiye hariya ntibabafashe nabi nk'uko abatanzania ngaha baza ngaha iwacu ntitubafate nabi.
Nukuri u Burundi butize ikibazo cy'abarundi babemererewe nabi muri Tanzania n'uko n'abatanzania bidegenza mu gihugu cyacu. Nukuri ni ngorane, twarababaye baradufashe nabo. N'umutanzania ahoraza mu gihugu cyawe, muhuriye nko mu gihugu cyawe, wowe mufata nk'iki? Nabo barabe n'ukuri uko nibo dufashe, kuko Burundi na Tanzania ni igihugu kibanye, turakironderamo nabo bakakirondereramo, none badufashe nk'uko tuzogiranira imigenderanire gute?
Niyo nkuru ya Itisia Mustanero wa komine Mabanda mu ntara ya Makamba. Abo Barundi birukanwa baca avuga ko abo Barundi bafatwa babatavya ngombwa bafise.
Igihugu cya Tanzania si igihugu cyabo, gacaba injira uko nyene atapapuro na rumwe rwo kuba mu cyo gihugu bafise. Akitorokera gaca ku mipaka, nabo inasanzwe ari ku mipaka Ruyigi cyane cyane na Rutana na Cankuzo na Muyinga, baragiye guca amafaranga hama nabo igihugu cyose kibicungera. Kumbuza umutekano baragira imisako nyene bagasabana n'abantu babayeho batarabe abenegihugu baho ata pasiporo ata resepase umva atakinda kibaho uburenganzira bwo kuhaba bagasaba birukana rero bo barone babanza gufungwa. Abonye baba bagiye kuhaba banza guca mu gasho hajya mwajya mwabonye hari mwafunze amezi atandatu yose.
Niyo nkuru ya Itisia amenyesha ko abategetsi b'u Burundi bama baja kuvugana ico kibazo n'abategetsi ba Tanzania.
Turagendera mbere menga ari mu kwezi kwa kabiri twaranagiyeyo, turabasitanire ku mpaka turabiganira ko turavugana ibibazo n'ibyo abantu bagenda bagatata agahembo baronse, ariko ni vya bindi nyene natwe gwe cyase ko twovyemera cyane nta gihugu cyokumera yuko aguma haruja n'uruza rutaruza kontoroye bazubwiye bati basi baje nafume baza bace muri commune mubandikira urupapuro mutwandikira twamwandikira mutanteri wa hano dutume basitume nabukiye ko tumwezi bari mujya muhana baraje ko bacha amafaranga basubwiye bati ngone zo barundi rero umuheruka ari hano bon aho kumpaka duhanye ni commune twa buhirwe eri mu ntara ya Kigoma uheruka baraho nyene muri buhigwa ahimanyo puhafi ahantu bisa mu gitambuka hanye hafi na hafi ariko barakorera ahamaze nka meza abiri akira ko narenga amafaranga ya mbere aca yunguza ubuno mubonera Kigoma umubonera Dar es Salaam onera nze ahantu hose gukoba hehe urumva rero bafatiye hatari ku mupaka nibona ntikoza no kwisigura ngo bikunde
ariko kandi muri abo barundi bavuga ko bahohoterwa harimo nabavuga ko bakwa impapuro sinzi kwa rese pase abapolisi bagaca bazitabura ico kibazo murakize
ivyo biti mpapuro ni na karese pase kimise 15 ako nyine no twita ujirani mwema urumva rero ugafise bararengeje umaze yukweza meza abiri niyo kwemerera
niyo nkuru ya Etisia aremeza ko umwana w'u Burundi na Tanzania wifashe neza kandi kwa Barundi kenshi bambugwa n'abasuma iyo bariko baca mu nzira z'ikinywabi imakamba mu manuko bw'u Burundi Fidel Antoine Sabimana ijwi rya Amerika
uruhagarara
Rahomiwe beka mana yanjye ibintu tuzobikura gatwimbere
ukwikekana
ehe mwishwanye tugasamara baradufye tatwese
banirumve ko
unje kwiswa mu bitanga ishwi data wanje ntibizohava bimitana ishwi da
abuba ukaguhagararira ineza
twaze biraturaba eh tubeke ibintu byangare tubone Jongera n'isinye
abandi bahise mu rukundo
shiri wanje urukundo gukunda ruruta byose ivyo ukuri umusereko nanje nkaho murengero mafu
Niki kino muri kirukuri kwicwa rya Amerika imisi yose ya gatanu isaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba
umviriza biyage nabandi
mukomeje kumva radijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda Mu ntara z'amajyaruguru y'u Burundi lisansi ni ikibazo gikomeye hamwe na hamwe bamaze hafi ibyumweru bibiri ntayo babona umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Jean Bosco Ndarurinze yanyarukiye yo kwa gatandatu araduha ibindi bisobanuro
Mu ntara Kirundo kuronka igitoro cya lisansi kuri sitasiyo bibaho gake akenshi abafite ingendeshwa bikora ku gitoro cya Magendu muri no minsi nacyo nyene kikaba kiboneka bitoroshye imyidogo ni myinshi kubakora akazi ko kunguruza abantu n'imiduga cyanke n'amapikipiki ijwi rya Amerika ryabasanze ku gituro cy'imodokari cya Kirundo
twe byabaye ndaje kweri twe nkatwa motari ngaho wacu mu Kirundo bana n'intambara n'intambara umuntu ubu turabona n'abakiriya turabona naho tunyoshye igitoro n'icyabitano turimo turabona ku iritiro nta na kimwe tubona tukaba tubona nyene barimo baratugurisha ku iritiro 600 ni murako mugira nyene kweri batuzanira ibitoro twe kabaye kweri nyene kaheze turaze n'imwe n'igice igitoro kihari kuri stasiyo ariko kije nta n'iminota kimara hane wacu mu Kirundo igitoro cyo kuri stasiyo gisanzwe gigura 2500
niko bimeze nyene ibitoro byabuze gose kandi haraheze nkindwi atagitoro gihari kandi umushoferi azimba umukiriya akamutugiza ko nk'igihumbi umukiriya akagenda aridoga kandi utavuye ku mushoferi umushoferi kubera igitoro cyabuze
kuri iyo mvo ibiciro by'ikuyunguruza bimaze igihe byadugijwe ingaruka mbi zikaba kubiyunguruza cyanke kubabunguruza
kugira ingozi bahora bagira 5-4 mugabo igitoro kibuze baca bagira 6 n'indwi birashika n'indwi barasanga umukiriya yari idoga
naho badugije abakiriya ntibariko baboneka kubera abantu benshi barakenye urumva byagize ingaruka mbi ku bashoferi bikagira ingaruka mbi no kubipakiza muri make ubu hagati y'inzego zose zidasa n'abahagaze tukizara apakira bisa n'ivyahagaze muri make
urumva yere kabaye nyene twe twagowe nka twa motari urumva benshi ima moto batwaye kwa benezo aba boss bamaze gushikira moto yabo kubera ibitoro bizimbye ubu niwe rimwe akora nyene ku ibeyi kaze ariko tukaba tubura abakiriya
mu ntara ngozi igitoro cyabonetse kuri uyu wa gatandatu ni nyuma y'iminsi ne amasitasiyo yose agaragara abari bagize iminsi banywesha ibyuma byabo kuri Magendu bishimye kubona basubiye kubona igitoro ku ibeyi ya leta
igitoro cyabonetse ubu ntitwidoga kabisa gatoro kariyo ni kenshi yego kai se twasaba byasabwa yuko tubandaje ku nyene kugira ngo turabe uko ngekoza turabe nka gatoro kugira ngo abide twasaba cyahijya no hino aho kugira ngo baze barari agafaranka gake
Mugisagara cha Ngozi igitoro cyabonetse ku masitasiyo abiri gusa kuyagera kuri atandatu ari muri icyo gisagara. Igitoro cya risasi cyabonetse kandi no kuri sitasiyo ya Masanganzira ahurira intara za Muyinga na Ngozi. Umurongo w'imodokari ukaba wari munini cyane. Amakenga ni menshi ku banyengozi ko icyo gitoro gishobora gukama n'ingoga.
Sasa irashobora kuba irara iheze uyu munsi nyene kuko turi ko turabona uruza n'uruza rw'ibyuma. Turabona ko iyo sasa kweri bayinywa ikaza guhera no guhera ku wa mbere tukaba tayo tuba tugifise. Birashaka gushikanye tukazoya kukigura ngo twari tumaze iminsi kubera turabona batakukimara hakiri
mu minsi mwakigura gutya
inoti y'ibihumbi bine iriciro rimwe ryonyine gusa.
Ayo makenga bayasangiye n'umukozi w'imwe mu masitasiyo yariko aratanga igitoro mu gisagara cya Ngozi. Yabwiye Ijwi ry'Amerika ko gishobora gusubira kubura mu gihe ayandi masitasiyo atorangura ibitoro aho cyabonetse ku ibere ya leta. Bifuza ko cyobandanye kiboneka. Abataherutse gukubita ijisho kuri iryo beyi bakifuza kukibona.
Kifuza nuko igitoro cyoboneka hanyuma bakiri bakagenda ku mahera bahora bariha kubera amahera aba menshi.
Ikibazo cy'ibitoro kiramaze gushika mu minwe y'inama nshingamateka. Ku wa kabiri w'iyi ndwi umugwi ujijwe gukurikirana ikibazo cy'ubucuruzi bw'ibitoro n'isukari warashyikirije ibyo basanze ku rubuga. Waremeje ko ibyo bicuruzwa biboneka nabi nabi hose mu gihugu. Ku gitoro uwo mugwi w'inama nshingamateka washikirije ko abazaniye igitoro mu Burundi bagabanutse ushikiriza n'ikibazo cy'imashini nyabwonko zagize ikibazo mu kigo gitoza amakori OBE bigatuma ibitoro byinjira mu gihugu biteba gushika aho byategerezwa. Mu ntara z'uburaruko Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na Kajyo Ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Muracyari kumwe na Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ibiganiro byacu birakomeje. Ubu noneho ni umwanya w'ikiganiro Ntorere Kazoza.
Amakuru maki mina mbega uri mu maki kudakoma
yo iminsi yose nk'aya mango sinkakaza naliko ndumviriza Ntorere Kazoza.
Umviriza Ntorere Kazoza?
Erega mwarasizo Ntorere Kazoza.
Ntorere Kazoza ni kiganiro gica hirya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi.
Eka ni inyifato ibereye imbere y'amatora, mu matora n'inyuma y'amatora.
Gitegurirwa na studio Ijambo.
Ntorere Kazoza.
Ntorere Kazoza.
Ikaze ni gwanyu bakunzi b'ikiganiro Ntorere Kazoza cha studio Ijambo gisamiranira ku Ijwi rya Amerika. Muti uno munsi kiyago cha politike gishingiye kuki? Neza na neza uno munsi dushingiye ku ruhara rw'umukenyezi mu gikorwa cyo kunywanisha abafitaniye amatati y'amatongo. Tukaba ari mu kiganiro turiko tugirana n'abatumire dusanze inyanza rake mu ntara ya Makamba.
Ntorere Kazoza.
Abatumire turi kumwe rero ni batatu. Reka mbere iwafu bwanje widondore.
Nitwa Mpabona Jacqueline nkabandi umukuru w'umutumba Kabonda.
mukuru mutumba Kabondo ikaze muri kino kiganiro
murakoze cyane
nitwa ndiwe n'umujyango Yohana aba ndongo yisiramwe mpareke muri ikomeye ya Nyanzarake
murakoze cyane ikaze muri kino kiganiro
murakoze kumbe kaze
ubu ni turi kumwe
nitwa nibogora rene nkaba ndi boneza muri mukenyezi menye Nyanzarake
abone abatumire turi kumwe rero hano muri kino kiganiro Jerome Nenze manongere ndabahikaze muri ntorere kazoza umukenyezi ikibanza yoba afise mu gutatura matati y'amatongo hano muri komine Nyanzarake mu ntara ya Makamba mereye ku mukuru mutumba Kabondo ukivuga gute muri rusangi
muri rusangi ikibazo cyo gutatura amatati y'amatongo turagerageza baratwitura hanyuma tukabatunganiriza tutaravye hirya no hino kandi bakabinezererego kuko imbere yuko tuyatatura turabereka ko biyumvikaniye bo nyene batarinze kuje mu masentare no hirya no hino ari byo byiza ari wo muti urama abantu biyumvikaniye nta gwankuru uzamwe gwakazikira usanga n'imiryango igumi ifatanye mu nda
umukenyezi ariko ivyo ni wabikora
umukenyezi arabikora neza cyane
reka ngende kwandiwe n'umujyango nawe n'umugabo bariko baravuga ngo mukenyezi mukunywanisha bafitanye amatati y'amatongo mwibwe nk'abagabo muri kumuravyitegereza mubivuga gute
twibwe tubivuga ko turabisigira tubona ko ari byo kuko ngimwishyira hamwe wacu dusanga dufisemo abakenyezi iyo rero turiko turakora ivyo bikorwa muri komite y'iwacu dufise abakenyezi atari bake twamatuza hano no kuvuga iyo turiko turakora ivyo bikorwa tuba turi kumwe nabo kandi nabo barafise uruhara runini rwo gusikiriza ijambo niyo bariko barabikora usanga amatati amwe harimo n'abakenyezi baba baje kuraba cyangwa bafise amatati nabo kuko baba basizwe n'abagabo babo iyo babonye ngo abakenyezi hari ijambo basikiritse nabo birabubaka kandi bigatuma bizigira ko bisoboka abakenyezi rero nabo nyine barafise uruhara kandi barasoboye
ariko bakenyeza uvuze muri mipareke simperekeze
simperekeza namba kuko nabo dufasanya muri ibyo bikorwa kuko hari abakenyezi barongoye amazone abandi ari abanditsi bitereye ko bamwe ari n'ababitsi mu ishyirahamwe wacu urumva rero abo iminsi yose ku mirimo twama turi kumwe
abo bakenyezi bafise uruhara ruboneka mu kunywanisha abafisanye amatati y'amatongo mufite ibyemezo bihe mwebwe
twe turafise ibyemezo byinshi kuko tubikora tubikunze kuko mu bisanzwe iyo habaye amatati y'amatongo turabonamo ko haca hajamo n'intambara rero keshi kubera ko twamaze kubona kandi tukamenya kandi bikaduca koko iyo habaye intambara abakenyezi ari bo bashikirwa kandi baba baragusumba rero turabikora gose cyane kugira abantu banywane bareke kujyana hama amahoro
murabikora gose ibiye murabizi byo mwakwerekana mumaze gukora
ego metrafisi byo twerekana tumaze gukora abantu bagasangira kandi no mu manama hose turiho turabere kujubona abantu bizana bati dushaka gusangira tugabure huko kuburi wenyene utwayitongo wenyene ntibiguha amahoro
uturiro tw'abakenyezi bo barasirutse muri cyo gikorwa tukabibona neza
uturiro tw'abakenyezi bo barasirutse muri cyo gikorwa mukabibona neza akarurero hariho umudamu yitwa Nibogora Rene ari muri mukenyezi menya hariho je wenyene ndiko ndavuga mpabona yo Jacqueline umukuru mutumba wo mukabondo ibitwemeza rero yuko icyo gikorwa tubikora tukinezerewe kandi tukabona nibishinga ntahe nuko iyo twagiye mu matati y'itongo ku mutumba hasubiye yo munyuma abagabo bagira ati mbega kubera iki mutazanye baba bakenyezi hakaba n'undi mukenyezi yitwa Nimenya Kuroriyoza akorera ku wundi mutumba Nyabutare ibyo natwe biraturemesha kuko udusanga baduhamagara ati nyabuna nyabuna nimuze mudufashe mu bibazo byo gutatura amatati y'amatongo
nyabamaze gutatura amatati agatorega umuti bakabishima
hariho ayo tumaze gutorera umuti kandi bakabishima ibitwemeza nuko iyo duhanye bagira ati mwarakoze cyane Imana ibongere imigisha ti umukenyezi yo kwama ahubwo azaja mu ntwaro akazaraja mu nzego zifata ingingo kuko biragaruka bikabanezera ikitwemeza nuko bagaruka bakadushimira kandi kindi naho babonye hagiye abagabo bonye no bakavuga ati mbega baba bakenyezi b'imbonezo no munsi bari hehe hari naho babankira ati tutabonye baba bakenyezi nitwemera ni mubazo ni bajye bakenyezi kugira badufashe nibishinga ntaje biriho n'ubu naho mwa dutuma ibishinga nta abaza gushinga igishinga nta twobazana mukabibariza mwokumva yuko badushingira intahe yuko tugerageza mu bijeye no gutatura amatati y'amatongo
igikorwa cyo bakenyezi mu gutatura amatati y'amatongo bavuze ko kibaye rurangiranwa mbega ndiwe n'umuryango nta ntamba myizozo mwe mubona zoba zibangamira icyo gikorwa cy'abakenyezi
namba ni twaba tubangamiye gihuwa cy'abakenyezi kubwanze nk'imishyirahamwe ntacombona abo bakenyezi kuvuga barigisizwe baramenya akamaro ko gufasha mu kibano kandi baramenya icyo amahoro avuga cyangwa amaze ikindi naco gikomeye mu bijanye n'abakenyezi nukupuka wa kenyezi bafise uruhara ruhambaye kuko ubwambere na mbere bobo nibo bafise ingorane iyo amahoro cyangwa matati abaye mu kibano ubwambere na mbere nibo ingo zimaze kubura amahoro abantu bagasesa
ariko icyo ni gituma bakora icyo gikorwa iyo ariko nta bintu bibagora bibabangamira bituma badashika ku cyo bari bifuza cyose
nta bibabangamira kuko ibyo babangamiye byoba ari ibyo bakora bonyine ibisigaye hari abagabo batabaha umwanya ariko rero abantu nk'abakenyezi dukorana abagabo babo barabaha umwanya nabo usanga bakunda ibintu bizanye n'iby'amahoro cyewe aho ngeza nabo dukorana cyangwa nabo dufasanya mu gutatura ayo matati nta ngorane mbona baragira
ati nta ntambamye zibangamira igikorwa cy'abakenyezi ugasanga bibagora niko ubibona nawe
cyane cyane muri iki gikorwa cy'amatungo twe turafise y'intamba turafise nk'inyanzara k'abantu tuzi akagwe kaboneka kandi ugiye kuraba hesha ari cyo gituma amatati y'amatungo inyanzara k'ibyaretse ko dutora umuti ukwiye biboneka turafise abantu bamwe bazwi dusaba ko abo bantu bomenyekana hama bakigishwa banse kutabikurikiza naho kuko biba amatongo barasopanya abantu baragurisha amatongo atari ayabo ugasanga umuntu asiye kugurisha itongo kugura itongo ubugira kabiri kwari yari muguri yabona ko atazoburana ngo bikunde kuri ico kintu rero turasaba yuko itari ntambamye naho tubikora hari hahandi usanga bitugora kugira tugihinyanyuro ko hari mwabo bani yo tugikoze ugasanga hari wundi muntu yari guze kabira gumana yakajirya ntibagabuye bagaheza usanga hari wundi yaguze ubugira kabiri kuri uwo muntu agumana yo mutima mubi kuri aho rero hari y'intamba twasaba abo bantu rero babatubaze tubamenye bamenyekane bigishwe banse kubikurikiza ko nk'umuntu ashobora kugira ahantu hane hatanu kuva inyanzara gushikikabonga kuzunguruka muyange ngitongo nigwiwe kuwo afise ntamba myinshi mu byamatongo kandi nabononye twe mbere byabyaratoye umuti yatabara abo bantu
n'ubuze ngo nakagwika abantu none barafise ubarongoye barafise komite nakagwika meze gute
barafise komite nyene yabo turamaze kujya turabitohoza turabona ko bafise komite kandi birababaje kuko hariho n'abanyeshuri bafise ingorane kubera ayo matati y'amatungo nk'ubu barabarondera ngo baje kubapfunganya abana bakaca batoroka ahibukeye turafise abana babiri batorotse kubera ivyo turiko turarondera ingene bogaruka kugira basubire ku ishuri
intambamye zibangamira igikorwa cy'umukenyezi ivyo ari gushika ko ntabishyike ko vyose mu kunywanisha bafitanye amatati y'amatungo
intambamye umukenyezi yogira mu bijanye no gutunganya amatati y'amatongo nuko yogenda kubikora ahishije umugabo naye wewe uri umukenyezi ukaja mu nzego ukubaha umugabo ukamubwiza ukuri iyo ugiye n'ivyo ugiyemwo nta ntambamye uronka kuko wagira intambamye muhira mu gihe uva gutatura ayo matati muhira umuriro ugashika waka ariko umukenyezi ari mu nzego ategezwa kubaha umugabo akamubwira ibikorwa byose agiyemo ataca muhishije ku buryo bizerana ariko mu bijanye n'ibikorwa ubu ndabona nta ntambamye dufise kuko ubu turamaze kubimenyera ikibitwereka
ibikorwa byo mu nzu murabifatanya n'icyo gikorwa cyo kunywanisha abantu
turabishobora kuko umukenyezi niwe acamenya ingene iyi porogarama akamenya ati saa mbiri nja muri iki reka nca mbyuka isaha cumi n'imwe nkubure ngira isuku mesure mpakaye umugabo hanyuma uheze ugende ukagenda mu bikorwa uhejeje gutunganya iby'urugo
ibikorwa byo mu nzu ntibikiri intambamye
oya ibikorwa byo mu nzu ntibikiri intambamye aho biba intambamye naho uwo mudamu aba ataramenyera ibikorwa akamenyera iyi porogaramu ibikorwa byo mu nzu n'ingana aza gutunganya ibikorwa by'igihugu
haravugwa kandi kera abakenyezi bitinya umukenyezi akumva ko afise ubwoba ubu nta bakenyezi bagifise ubwoba
oya ubu nta bakenyezi benshi bagifise ubwoba kuko baraja mu manama bakabona abakenyezi ko dufata ijambo tugasigura iby'igihugu ubu rero nta bwoba bakigira nabo baba bagifise ubwoba buke buke ubu turaza turabagisha manama yo kubajinjibura kugira nabo baje ahabona
nta mukenyezi nimo agifise ubwoba
na mukenyezi agifise ubwoba kuko urabye ni mu bizanye ni mu matora duherukamo abakenyezi twaragerageje mu mashyirahamwe turabigisha kugira ngo barinduke baritoze nk'akarorero murabona nk'uyu mukenyezi waha arongoye umutumba wa Kabondo ni umukenyezi kandi hitoza abagabo batari bake uyu Zakerine hitoza abagabo batari bake ariko araronka amazwi ku buryo atabaronse n'igice cyayo yaronse
arose amajwi angana iki gajake
narose amajwi amajana icyenda na mirongo itatu uwa kabiri wanje nawe acaronka amajana ane na mirongo itandatu n'ane
yari umugabo
nukubuga leo nga haa vitanyi na wakenyezi wakenyezi mubuti kose mtu kukutuwa ito tuose tuzanyi na mukibano ali mubizanyi na mtu asimasila hamu mato mato tuzela mtu kukwite zimbele tukira geza kuronja wakenyezi kukirango wabi ndo ngozi nabu wakira geza kura wengene boza wala rongo barabana menyeri vini vizanyi nizo kukwite zimbele nizo kukurongo rabandi mno kuselulifi umpiro
ya binevzi uko mugihageze mungufati ngingo change urubanza lugie mungu hiriru yuko wakenyezi watihu utakufati jambo zara havu
kubumbele ni waba ugambele na ambele mwuriko mutamwa mwa tatumbele mwuriko kwa ukuli kitangisa tukusikiza niki mwuriko watangula kukirango mwuriko mpilo vya hawa hanyma tukata tutela nyariru kuyo mpilo vya hawa kandibuja haba kenye zina waba rafisi piyo mpilo gusanu kubali wabu tumwanyi waho wabiseruri ya kandika na tindane wa gilipi mpilo kukonibo babona na vijinisi urabona ibizanye n'ingo ibizanye n'ikibano bobo bamamuhira bayo mababona ibintu mu kibano ariko abagabo benshi bamande ari guhanzura cyo gituma abakenyezi bazi byinshi gusumza abagabo
cyabi n'iza abakenyezi bace bakengera abagabo babo ntibikiriho gatuze
ubisanzwe turabahanura nkuko turi imbonezi imbere yabo tugeze ku rugero rwo kwigisha nako bakarasigaye kugira ngo ajijuke yubaho umugabo n'icyo gikorwa kinene imbere ubutiko turakora gisigaye
kugira ngo gikoba cyo gutatura matati neza mu ruhara rw'abakenyezi ruboneke ataga haze huko gwiki
kugira ngo bishoboke ko abakenyezi boshobora gutatura matati ataga haze na cyane cyane mu byerekeye amatongo tubona gose ko ho binyigisho ndende kubera bose tubikore urunani
bakamagana n'abasinga nta cyangwa abagabo bakaza bakicara hamwe bakabona ko nabonye n'abakenyezi basoboye kandi bafite icyambo bafite n'icyo bosikiriza mu gihugu kandi bafite n'uruhara rutasanzwe mu gihugu
n'abagabo bakiri intama n'igikorwa cy'abakenyezi muri ivyo bintu
yaho niho navuze ko hakwiye inyigisho zidasanzwe bakabahuguza kugira ngo baronke inyigisho nabo abataravizuka kugira ngo batange imyanya abakenyezi babo nabo baronke uburyo bwo kwisazura no gusikiriza ibyiyumviro byabo kandi navyo birakenewe kandi birafite isoko y'inguru y'igihugu
ari cyo kugagajakiri
hoba inyigisho muba bataratahura abataramya ko umukenyezi ashoboye bakamenya ko umukenyezi ashoboye kuko umukenyezi arashoboye kuko umukenyezi yamaze kuja mu nzego baba abakenyezi baramwitura ku rugero ruhagije baba bashinga ntahe baba bagabo baramwitura ku rugero ruhagije rero ko twosaba ko binyigisho mu bataratahura
urakoze cyane reka nsozere kino kiganiro hano ku ruhara rw'umukenyezi muri komine Nyanzarake mu gutatura matati y'amatongo nibutse ko twari kumwe n'abatumire batatu aribo
niba gorarene aserukira mu kenyezi menya nkaba nimbonetse Nyanzarake
wakoze kwita bakina kiganiye
ego murakoze namwe
ndiwe no mujyango Yohana aserukira komite y'amahoro ifashwe mu mukongo na mipareke hani Nyanzarake
wakoze kwita bakina kiganiye
namwe mwakoze
nkaba nanje nitwa Mpabona yo Jacqueline mukuru w'umutumba Kabondo tukaba tubashimiye kubona mwaduhaye iki kiganiro kugira n'abandi baze bumve ko abakenyezi bashoboye abashinga ntaye batarajijuka barekura abakenyezi bo baje mu nzego bitoze baze barafata ingingo n'ijambo
wakoze kwita bakina kiganiro
murakoze namwe
unishimiye niwe wahisemo gukurikirana Ntorere Kazoza ku ijwi rya Amerika zero minutes manande kiremesheje ntimurane nibwe mu banyu no mu vyanyu naho butaha
cyari kiganiro Ntorere Kazoza ikiganiro gice hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na Studio Ijambo. Shuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Tutse z'ijwi rya Amerika abakomeje kudukurikirana hadusoreje ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha. Ku buhanga bw'ibyuma hari Engineer Martin Crucius afatanije na Fatuma Karara Animasi. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi tukabatwongeye rwose kubashimira byimaze yo kuba mukomeza gukurikira ibiganiro bya radio Ijwi rya Amerika tubibutsa kandi ko mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu ikigali mu Rwanda naho mu Burundi mukatwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2 mwakoze rero mwese kudutega amatwi tubifurize kugira ibihe byiza mukomeza kumva ibindi biganiro bya radio Ijwi rya Amerika tubifurije amahoro iwanyu.